Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije nshuti mwese bwa cyeneza ikaze kuri radio yanyu.
Icyo tuzi nuko umuntu wese yatarashigikiye ijya migumuko, atarashigikiye ibyo bariko barakora byo gusambura n'ukonona n'ukwica. Uwo muntu wese yitwimbonera kure ibacamucisha ahantu bakamwica.
Uwo ni bwana Fred Mbonimpa, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, avuga ku bwicanyi bwabaye mu Burundi. Uretse amakuru ku mutekano muke mu Burundi, tubafitiye n'amakuru avugwa ku isi, harimo n'amatora y'inzego z'ibanze mu Rwanda n'amatora y'amajonjora mu mashyaka ku bazayahagararira mu matora ya perezida hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nkuru rero ni mu kanya, turabararitse. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Amakuru mugezwaho na Aloyse Bigirimana. Waramutse neza Aloyse.
Waramutse Genia, waramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa muri Iraq. Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye guha igihugu cya Iraq iyindi mfashanyo ingana n'imiliyoni 20 z'amadolari azofasha mu guha imfungugwa imiryango y'abanya Iraq ibangamiwe n'inzara. Ambasaderi wa Amerika muri Iraq, Stuart Jones, yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azohabwa igisata cya ONU cyita ku mfungugwa ku isi, PAM, kugira gishobore guha ibifungugwa abantu bashika umuliyoni n'igice bahungiye mu bice bitandukanye by'igihugu kandi basinzikajwe n'intambara. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014, Leta ya Amerika imaze gutanga imfashanyo zababa imiliyoni 624 z'amadolari mu gufasha abanyagihugu ba Iraq. Muri Iraq nyene, uyo mu ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu nyene, Stuart Jones, amenyesha ko ibitero by'ubwihebyi byagabwe ejo ku munsi wa mbere ku nzego z'umutekano muri Iraq ari ikimenyetso cy'uko umugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiisilamu waburaniwe. Ibyo bitero byahitanye abashika umunani mu gace ka Abu Ghraib kari mu micungararo y'igisagara cya Baghdad. Ambasaderi Stuart Jones abandanya avuga ko Amerika igiye kubandanya ihasha umugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiisilamu. Ico gitero caje gikurikira ikindi gitero cy'abiyahuzi cyari cyabaye mu gitondo cya kare ku munsi wa mbere nyene. Igitero cyahitanye abantu bashika 24 mu mihango yo gufuba umuntu yari yitavye Imana. Uwo mugwi wa Leta ya Kiisilamu wariyemereye ko ari wo wakoze ibyo bitero byabereye i Mudadiya ku birometero bishika 90 mu buraruko bw'igisagara Baghdad. Ku mugabane wa Buraya, impunzi z'abimukira baharugwa mu majana baragerageje murambabarira kwinjira ku nguvu mu gihugu cya Macedonia bavuye mu Bugiriki ejo ku munsi wa mbere. Aho ni nyuma yaho ibihugu byo mu bumanuko bwa Burayi bifatiye itegeko ryo guhagarika urujya n'uruza rw'impunzi muri ibyo bihugu. Igipolisi cya Macedonia cyarateye ibyuka bikoroza amosozi ku banya Iraq n'abanyasiriya bashika 300 bariko bagomba kwinjira muri icyo gihugu ku ngufu. Ishyirahamwe The Charity Doctors of the World canke ishyirahamwe ry'abagiraneza b'abaganga ku isi rimenyesha ko abantu bashika 30 byagaragaye ko bari bakeneye imfashanyo yihutirwa muri icyo gihe. Abantu bashika 10,000 nibo bazibiriwe mu nkambi y'agateganyo yari yatunganijwe kwakira abashika 2,500. Mu gihe igihugu cya Macedonia kigaragara ko ata buryo gifise bwo guhangana n'ico kibazo cy'impunzi, cyaciye kibakirugara urubibe rwacyo mu ndwi irangiye, gica gifata ingingo yo gusuzuma bikomeye impunzi imbere yo kuzemerera kwinjira muri ico gihugu. Makuru gateka kazi na muntu, komiseri mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ajijwe iby'agateka kazi na muntu, amenyesha ko ibihugu n'amareta bitariko birubahiriza amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka ka muntu. Amenyesha ko ayo mategeko yari yashiriweho gukingira ubuzima n'agateka k'abantu ariko ahunyangwa n'ibihugu ku bw'inyungu z'igihe gito. mugihe yariko yugurura inama igira 31 y'akanama ka Onikajejo gatega kazi na muntu i Geneve mu Buswise. Zeid Raad Al Hussein yamenyesheje ko ivyitwa ko ari bikorwa byo kurwanya iterabwoba n'imigwi y'intagondwa biriko birahungabanya agateka kazi na muntu. Amenyesha ko ayo mategeko mpuzamakungu y'agateka ka muntu ariko arasamburwa kandi bibabaje. Ati mu gihe yashyizweho kugira bahangane n'ubugizi bwa nabi, ayo mategeko ariko ahunyangwa na mareta yihitiramwo ivyo akora bihuye n'inyungu zabo za politike. Zeid Raad Al Hussein avuga ko inyuma yaho hahereye intambara igira kabiri y'isi ibihugu byugururiye amarembo yavyo ku mamiliyoni y'impunzi. Atari ikigaragara ubu aho kubandanya ico gikorwa ciza amareta ariko agira iterabwoba ku mpunzi zihunga intambara. Umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon amenyesha ko agahengwe mu ntambara yo muri Siriya kabandanya kubahirizwa ku munsi wa gatatu wikurikiranije uretse utugwano duto duto tubera hamwe na hamwe muri ico gihugu. Yasobanuye ko intumwa mpuzamahanga zigenzura ko uko kubahiriza ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ngo uturwano nk'utwo ntidukwiragire ahantu hose.
Urakoze arabizi bigira imana kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 na 95 bice 2. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Uwitwa Serugendo Aminadabo warumaze gutorerwa kuyobora umudugudu wa Gikumba mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yahise yegura ataramara n'icyumweru. Aratunga gatoki ubuyobozi bw'uwo murenge ko bwamweguje ku ngufu, buvuga ko hari uwo mwishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru ikurikira.
Umudugudu hahise hategurwa inama itunguranye iyoborwa n'uwari umuyobozi w'umudugudu icyo gihe. Abwira abaturage yuko biri kuvugwa yuko mu mudugudu harimo abantu bo muri Green Party. Mu kudatorwa rero bakekaga yuko ngo nshobora kuba ndi umuyoboke wa Green Party.
Mu rugo kwa Bwana Aminadabo Serugendo w'imyaka 33 n'abana babiri atuye mu mudugudu wa Gikumba kagari ka Nyabikenke mu murenge wa Bumbogo Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Bwana Serugendo ni bwo yatoreye umwanya w'umukuru w'umudugudu wa Gikumba n'amajwi 255 nk'uko yayabwiye Ijwi ry'Amerika. Uyavuga ko kuri site y'itora yari yabanje kubwirwa n'ubuyobozi bw'akagari ka Nyabikenke ko atagombaga kwiyamamaza. Avuga ko yaketsweho kuba mu Rwanda cyaka wa Democratic Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, nyamara ngo ari mu Rwanda cyaka wa FPR inkotanyi iri ku butegetsi. Ngo yitabiriye inama y'ubuyobozi bw'umurenge nyuma y'amatora.
Twatoye ari kuwa mbere, kwa gatanu nitabiriye inama y'umurenge yari yatumiwe n'umurenge. Executive w'umurenge arahamagurutse ambaza niba koko ndi umunyamuryango wa RPF. Mwemera ko ndi umunyamuryango wa RPF. Ambaza igihe narahiriye ndakimubwira. Arambaza ati se kuki warenze ku mabwiriza twari twatanze ugatorwa? Ninjye ntago nari mbizi ko mwatanze amabwiriza ko ntagomba gutorwa, inkuretse ko executive yabimbwiye turi kuri site y'itora. Ubwo cyakora icyanyeretse yuko wa mugani ntagomba no kuyobora twari mu nama yari yitabiriwe n'uhagarariye polisi mu murenge n'undi musirikare ukuriye ingabo ziba hano mu murenge wa Bumbogo. Umusirikare ngira ngo afite ipeti rya kapiteni. Arambwira ati ubwo confidence ufite nuko ntawagufunze.
Uyavuga ko yirukanwa zira kuba mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, avuga ko nyuma y'inama y'umurenge yongeye guhamagarwa na Bwana Rufredi Nduwayezu uyobora umurenge wa Bumbogo. Yavuze ko ibyo kumweguza ku ngufu byakorewe mu biro by'akagari ka Kinyaga ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kabiri, kandi ko bamwe mu bitabiriye iyo nama yamwirukanye bari biganjemo abakuri ishyaka FPR inkotanyi mu tugari twa Bumbogo.
Ninjiyumbwa ikintu bakoze cyambere, nari mfite telefone ebyiri barabanza barazinyaka bareba ko zaka. Barangije kuzinyaka ubwo icyo gihe nari nk'ufunzwe mwizo saha. Mbona ko rero gusohoka amaho ngaho ngomba gukora n'ubundi ibyo nsabye. Bampa urupapuro ngo twandikire ibaruwa executive. Arambwira ngo ariko wayandika wagira ushyireho ko wiguye ku mpamvu zawe bwite. Ubwo mbere y'uko bayakira barabanza arambwira ngo ninyisome bumve.
Ibyo iyi nama bivuga ko yabereye mu biro by'akagari ka Kinyagabwa na Kazungu Joseph ukayobora banje gusohorwa hanze. Twamubajije niba yarabonye bamwe mu bayitabiriye kuri 15 z'uku kwezi kwa kabiri barimo gatambara uyobora akagari ka Nyagasozi. Yahakanye ayo makuru gusa yemeza ko abayobozi bakunze kuhagenda mu bikorwa byo gufasha abaturage ku buryo ngo atibuka niba uwo munsi barahageze. Magingo yabari batoye Serugendo ku mwanya w'umukuru w'umudugudu wa Gikumba barashavuye.
Niba ari ukujya badutorera, bajye bamudutorera ntitukazajye twirirwa tujya mu matora. Niba ariko bo bumva babihisemo.
Izuba ryari ryatwishe twitora umuyobozi w'umudugudu dushaka, baranyeje bamukuraho. Byaratubabaje cyane birenze urugero. Ni ikibazo ari kuzi kujya mu muntu aguha umuyobozi w'umudugudu udashaka. Kanose baduhitiramo leta duhitiramo. Leta ntabwo yaduhitiramo bazagumisha hose Rugendo niwe dushaka.
Mwamenye impamvu bamukuyeho se?
Ntabwo twayimenye.
No mu miziro basomye mbere y'uko dutora, ntabwo twigeze twumva imiziro imubuza kwiyamamaza.
Bati ibyabaye ni ugutekinika cyangwa se amanyanga.
Urebye ni ugutekinika kuba baratubwiye ngo dutore tugatora, nyuma yaho bakamweguza nta n'iminsi itatu ishize. Twebwe bidutekinika, nimba batubwiye dukora ikintu tugikore tugishaka, be kuduca intege. Ubwo ubutaha se batubwira ikintu kandi tuzi yuko hari buzemo ibintu byo gutekinika tukagikora. Bifata ibintu ngo babikorere hejuru, nibarangiza babiture ku baturage. Ndumva ntacyo abaturage twebwe twaba tukivuze, twaba tuyobozwa igitugu.
Haba ku biro by'umurenge wa Bumbogo, haba no ku matelefone yabo ngendanwa, nta na hamwe twabashije kubona igisubizo kuri iki kibazo. Gusa ibaru w'ijwi rya Amerika yabonyeho kopi yandikishijwe ikaramu na Serugendo ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kabiri, amenyesha ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo ufite umutwe ugira uti kwegura ku mwanya w'umukuru w'umudugudu, isobanura mpamvu igaragaza ko ari impamvu ze bwite. Agira icyo avuga ku bayobozi begura ku mpamvu zabo bwite umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka ushize, yavuze ko inshingano zabo ziba zabananiye. Ubuyobozi bw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda buvuga ko n'ubusanzwe inzego z'ibanze zikunze kutorohera abarwanashyaka baryo, bugasaba ko byahinduka. Bwana Frank Habineza ni umukuru w'iryo shyaka.
Mbere y'amatora ya referendum mu gihe kiriye twavuga ibintu itegeko nshinga, wabonaga abantu bo mu nzego z'ibanze baribasiye cyane abayobozi bacu nka za Rusizi, hari umuyobozi wacu wafunzwe ndumva amezi atatu. Hano muri Kigali hari umuyobozi wacu umwe w'umushaka na komiseri hano kuri stade amahoro yarafashwe aratwara afungwa ngo yakoze kampani kandi nta kampani yakoze, yari kuganira n'undi muntu. Abantu bafite ibintu byo kudukeka kutubonamo adui kandi taradui. Turi abantu twese dukorera igihugu cyacu kugira ngo kibe cyiza. Ndumva icyo leta yagumye gukora ari ukwamagana abantu nk'abo n'iyo mikorere mibi.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ntacyo yatangaza kirenze ku bigaragara mu ibaruwa yanditswe na Bwana Serugendo. Ni gace cyane mu nzego z'ibanze wasanga umuyobozi adaturuka mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi rifatwa nka moteri ya guverinoma. Urugero rwa hafi mu bayobozi b'uturere 30 bacyuye igihe, hafi ya bose wasangaga baturuka mu ishyaka riri ku butegetsi. Mu minsi ishize ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryajyanye ubusabe mu nteko ishinga amategeko, buvuga ko bitumvikana uburyo meya yakwiyamamaza ku giti cye yamara gutorwa akaba ari nawe uhagarariye inyungu z'ishyaka riri ku butegetsi mu karere ayobora. Igisubizo kuri ibi ntikiratangwa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Burundi, aho polisi y'igihugu yarayitahuye muri karitsiye ya Mutakura mu murwa mukuru Bujumbura, ikinogo kirimo imirambo y'abantu benshi bishwe. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko gishobora kuba kirimo imirambo y'abantu bagera kuri 30. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Urupangu rwazuwemo ivyo bisigarira vy'abantu ruri hagati y'ibarabara ry'umunani n'igicenda muri karitsiye ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura. Urwo rupangu rurimo inzu zishika kuri zitandatu, ariko hari materi imwe, ibikombe vyo kunywa amazi n'akabido vyari bihari, hamwe n'umusegetera w'ukwikingira imibu. Muri urwo rupangu nyene harimwo n'imirima y'imyumbati. Ibisigarira vy'abantu vyari bihari vyari mu mifuko. Uduhanga twaboneka ko atari twavuba, nayo imibiri yanuka rwose. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko abantu bamwe bari mu bahora bakora ububisha bishikanye aribo berekanye icyo kibanza. Anemeza kumwe mu bafashwe yiyemereye icyaha.
Umwe niwe yashoboye kutubwira ati muri kirya kinogo harimwo jewe wabonishiriyemwo mu mifuko nkabatererayo ni batatu yavye manze. Hariho n'ubundi babikorana yadandaza amakara kujya kane kubera icyo gikorwa bakora kigayitse ari amahera baba akaba yaciye yugurira ibutiki ikomeye mu Kinama. Abo rero bashoboye gufatwa nibo batubwiye mbere y'uko muri ico kinogo bibaza ko harimo abashika 30 kumbure n'abarenga. Turacarondeza rero, hamaze kuvayo ibisigarira by'abantu batatu.
Abagabo babiri bafashwe bose twahasanze bahakanye ibyo bagirizwa. umwe muri bo yavuze ko yabonye abajejwe umutekano bamuyora mu isoko yo mu Kinama mu buraruko bwa Bujumbura ahasanzwe akorera bacamuriza umuduga daridari wundi nawe yavuze ko ari umurimyi arimira muri urwo rupangu kandi ko abesherwa umwe mubaherutse kwishikana nta gahengwe yabahaye Epitase Ningabire
Ujyana handa mubona kujya kane acuruza amakara kandi ntabwo usigura ko atacabizi ko koko uwo yatumye nawe yamuvuze umva aho nta mpari zihari inkozi y'ikibi irinda guharira azokomezwa n'itegeko kizima bo bari kumwe ariwe yavyiyemereye ko ariwe yamutumye ngo yamuhaye n'amahera igihumbi kuba yaciye mukira mu kinama azi yuko mu kinama atawufatwa ari mu kibanza ngo cabemere ubutegetsi kinama mukamenye n'ahandi bati garagambije niyo mpamvu uwo ariwe wese wasigaye ahungirayo leta nta hamwe wisigira
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabwiye amenyesha makuru abari bahambwa ahantu abari bo
Ico tuzi nuko umuntu wese yatarashigikiye ijya migumuko atarashigikiye ivyo bariko barakora byo gusambura n'ukonona n'ukwica umuntu wese yitwimbonera kure ibaca mucisha ahantu bakamwica bazomenyekana kuko kumbure n'abagenzi babo ntibara batubwira bose ariko igikobwa giye kubandanya cy'amatohoza
Muri iyi minsi hari amakuru yemeza ko abishikana bahabwa amafaranga 500,000 y'amarundi iyo bafatishije umuntu umwe gusa kandi ko inzira karengane nyinshi zihagwa ubu ari mu bishikana yabihakana.
Se nibazawe kubwira ko ari abasaza ahubwo kuko twebwe kuva nana hashikana n'amafaranga baramce bampaye kwidegembya ndaryama nkasinzira. Cye ntanzira karengane mfata ko je ntanumwe dufa amatongo ariko warigeze kuba barantumye bijya canke twarabikoranye ndinda aho gufata kugira bihagarare dusubire twese. Tuba mahoro mu gihugu cacu.
Mu kwezi kwa mbere ishira hamwe gita hagateka kazi na muntu ku isi Amnesty International ryasohoye raporo yagiriza leta y'u Burundi ko yahanze mu binogo abantu benshi carimwe Fosse Commune mu Gifaransa ikaba ibyo binogo yavyerekanye ibicishije ku masanamu y'ibigendajuru. Fredy Mbonimpa yemeza ko abantu bose bahambwe bafubwe mu matongo y'abapfuye kandi atakinyegezwa kirimwo.
Bari abantu babagwanye bateye amakambi igisagara gifatanije n'abastante twarabahishinguye mu makaburi cyangwa mu mva zisanze zizwe kumpanda niyo mukanyosha umuntu wese afite amakenga araza tumwereke ko bahambwe hanyuma niyo abafise mwiwe amwemanga tuzomumuha turi kumwe n'abajejwe agateka kazi na muntu si binogo nk'ibi nta kinyegero kirimwo ibintu byakozwe ku mugaragaro abarundi babona
abantu rero leta yemera ko yahanze ni 58 50 ngo bahambwe muri zone kanyosha mu manuko bwa Bujumbura abandi 8 bahambwa mu itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze icyegeranyo cyaoni kivuga ko abantu barenga 430 bishwe abarenga 240 bahungira mu bihugu bibanye eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Turamushimiye mugenzi wacu Eroje Wirika neza kuri iyi nkuru tujye noneho muri Tanzania aho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yo mu karere k'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yumviye ko ikibazo cy'u Burundi kitari ku rutonde rw'ibyo abakuru b'ibihugu baziga mu nama yabo izaba kuwa gatatu yahise haterana byihutirwa kugira ngo asabe abo bakuru b'ibihugu ko mbere ya byose batakwirengagiza ibirimo kubera mu Burundi Aya mashyirahamwe avuga ko afite icyizere cy'uko abo bakuru b'ibihugu bazumva ibyo abasaba inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Atungimana
Ku munsi wa gatatu haratekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu gisagara cya Arusha mu gihugu cya Tanzania muri iyo nama ikibazo cy'u Burundi kiragishinga makungu amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki yatangajwe yongerara babazwa cyane no kubona ikibazo gihagaritse umutima makungu atagaciro gihabwa muri kano karere Christophe Sebudandi umwe mu bagize ayo mashyirahamwe akaba amenyesha ko iyo ngendo iteye isoni ariko ngo abakuru b'ibihugu bari bakwiye kumenya ko ureka kuzimya inzu y'umubanyi gwa wigashikirwa
twaje ngaha twebwe Arusha kugira ngo twibutse abakuru b'ibihugu zo muri aka karere ko bategerezwa gutora inyishu y'u Burundi ko batayitoye ntibiguma mu Burundi gusa nk'uko bimaze kuboneka turetse impunzi zimaze kuza muri ibihugu byose hariho n'ibindi bishobora gutuma umutekano ubutunzi bwo muri aka karere bimerana nabi nico gituma rero twagomba kubasaba kubibutsa yuko bakurikirana ingingo bari bafashe mu nama zitatu bagize kuko cyane cyane nk'uko tubibona aho kugira amahoro agaruke mu Burundi tubona ahubwo ibintu biriko biriunyuka
umwe mu bashakashatsi ba Amnesty International yari mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa 12 igihe amakambi ategwa agakurikira ubwicanyi bukomeye mu makaritie amenyesha ko bitangaje cyane kubona abakuru b'ihugu badaha agaciro ibiri kubera mu Burundi ngo babitorere umuti.
Vu la situation qui a détérioré pendant les 10 mois derniers au Burundi et là
turavye ingene ibintu vyagiye birayangara mu mezi 10 aheze ningena gateka kazi na muntu kagiye karahungabana mu Burundi uko bukaye uko bwije ngo biratangaje cyane ukuntu ikibazo cy'u Burundi kitashizwe ku mugaragaro mu byo abakuru b'ibihugu bagiye kuzokwiheza. Turacyarindiriye ko abakuru b'ibihugu bicara icyo kibazo turavye ibintu biba mu Burundi biteye ubwoba.
La sévérité de la situation.
Ayo mashirahamwe mu byo yasavye abo bakuru b'ibihugu hakaba harimwe nuko Uburundi bwofatirwa ibihano muri iryo shirahamwe kuko bwaciye kubiri n'amasezerano arigenga nko kutubahiriza umutekano w'abanyagihugu no guhohotera agateka kazina muntu. Rambere nigarura yanonosoye ibijanye n'amategeko amenyesha ko mu gihe Uburundi bwofatirwa ibihano bwahahombera vyinshi kuko gutakaza ijambo muri iryo shirahamwe.
Hamwe rero ibyo mashirahamwe yasavye byoja mu ngiro nko mu gihe Burundi bwa busanzwe bwashinzwe kurongora ubunyamabanga ngengwa bikogwa kuwo muryango canke kurongora mu muryango bagaheza ntiburonke ubwo burenganzira. Murumva yuko Burundi bwa butaye ikintu gikomeye kuko ntiba buri mu nzego zifata ingingo no kuvuga yuko imigambi ikoregwa muri iryo shirahamwe Burundi ntiba bufise ijambo mu kumva yuko bwa butaka ikintu kitayito ko iyo uri mu muryango tafata ijambo kutagira icyo uvuga mu nama ifata ingingo umunva yuko ari ibintu bikomeye.
Ayo mashirahamwe amenyesha ko naho atokumvigwa muri iyo nama atocika inkokora azobandanya arondera abandi boyafasha kushika ikibazo cy'u Burundi gitorewe inyishu ubwicanyi bugahagarara abarundi bataye izabo bagatahuka. Desire Hatungimana, Arusha, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana, nshuti turi kumwe humukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com no kuri Facebook hamwe na Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu ni mu ijambo rimwe. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri.
Nagiye nsomye ibitabo by'amateka, amateka niyo yanyeretse yuko ubugizi bwa nabi abantu babwiga. Nyuma yo kubona ko babwiga rero mbona ko no kubigisha amahoro noneho byashoboka.
Mu buzima busanzwe mbana n'abantu bose amahoro, ntagendeye ku moko, ntagendeye ku byabaye, cyo duharanira ni ugutera imbere. Kwara neza muri societe
ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Cyote zacu rero muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'amajonjora mu mashyaka kubazahagararira amatora ya perezida arakomeje. Kuri uyu wa kabiri baratora muri leta 13 icyarimwe. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi abahe ibisobanuro.
Mu matora y'amajonjora uyu wa kabiri bawita Super Tuesday, ugereranije ni nko kuvuga wa kabiri w'igitangaza. Bawita gutya kubera ko niwo munsi leta nyinshi zikoresha amatora y'amajonjora icyarimwe. Ni umunsi ufite uruhare runini cyane mu majonjora kandi kubera ko avamo hafi kimwe cya kane cy'intumwa bita delegates zizajya mu nama kaminuza ya buri shyaka izimika ku mugaragaro kandida uzarihagarara mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11 gutaha. Inama kaminuza z'amashyaka yombi abademokrati n'abarepublikani zizaba mu kwezi kwa 7 gutaha. Uyu munsi baratora muri leta za Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Alaska na Wyoming. Abademokrate bo barongeraho ndetse n'intara y'ikirwa cya Samoa igengwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abayoboke babo baba handi hose mu mahanga baratora uyu munsi. Mu ishyaka ry'abademokrate kubirebana n'abakandida basigaye ari babiri gusa, Hillary Clinton na senateri Bernie Sanders. Naho mu ishyaka ry'abarepublikani ni batanu bagihatana. Uyu munsi ushobora gutuma bamwe muri bo basezera amapiganwa bikurikije amajwi baza kubona. Umuherwe Donald Trump niwe ugihabwa amahirwe menshi mu barepublikani. Leta zimaze gutora mu majonjura kugeza ubu nenye. Nyuma ya 16 zo kuri uyu wa kabiri w'igitangaza Super Tuesday, amajonjora azakomeza ku wa gatandatu no ku cyumweru muri leta eshanu n'intara ya Puerto Rico igengwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri ibi bisobanuro. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Urakoze Jean. Amakuru twababwiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye guha igihugu cya Iraq iyindi mfashanyo ingana n'imiliyoni 20 z'amadolari. Amahera azofasha mu guha ifungurwa n'imiryango y'abanya Iraq ibangamiwe n'inzara. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq, Stuart Jones, yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azohabwa igisata cya ONU cyita ku mfungurwa ku isi, PAM, kugira gishobore guha ibifungurwa abantu bashiki miliyoni n'igice bahungiye mu bice bitandukanye by'igihugu cya Iraq kandi basinzikajwe n'intambara. Kuva mu mwaka w'2014, Leta ya Amerika imaze gutanga imfashanyo zabaye miliyoni 624 z'amadolari mu gufasha abanyagihugu ba Iraq. Muri Iraq nyene, uyo mu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu, Stuart Jones, amenyesha ko ibitero by'ubwihebyi byagabwe ejo ku munsi wa mbere ku nzego z'umutekano muri Iraq ari ikimenyetso cy'uko umugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiyisilamu waburaniwe. Ibyo bitero byahitanye abashika 8 mu gace kitwa Abu Ghraib kari mu micungararo y'igisagara cya Baghdad. Icyo gitero cyaje gikurikira ikindi gitero cy'abiyahuzi cyari cyabaye mu gitondo cya kare cyaje ku munsi wa mbere nyene, igitero cyahitanye abantu bashika 24 mu mihango yo gufuba umuntu yari yitavye Imana. Ku mugabane wa Burayi naho impunzi n'abimukira baharugwa mu majana baragerageje kwinjira ku nguvu mu gihugu cya Macedonia bavuye mu Bugiriki ejo ku munsi wa mbere. Igipolisi cya Macedonia cyarateye ivyuka bikoroza amosozi ku banya Iraq n'abanyasiriya bashika 300 bariko bagomba kwinjira muri ico gihugu ku nguvu. Ishirahamwe The Charity Doctors of the World canke ishirahamwe ry'abagira neza babaganga ku isi rimenyesha ko abantu bashika 30 byagaragaye ko bari bakeneye ifashanyo vyihutirwa muri ico gihe. Mu gihe igihugu cya Macedonia kigaragara ko ataburyo mu by'ubutunzi gifise bwo guhangana n'ico kibazo cy'impunzi caciye kiba kirugara urubibe rwacu mu ndwi irangiye, gica gifata ingingo yo gusuzuma bikomeye impunzi imbere yo kuzemerera kwinjira muri ico gihugu. Makuru y'agateka kazi na muntu, komiseri mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe iby'agateka ka muntu amenyesha ko ibihugu n'amareta bitariko birubahiriza amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu. Amenyesha ko ayo mategeko yari yashiriweho gukingira ubuzima n'agateka k'abantu ariko aho nyangwa n'ibihugu kubw'inyungu z'igihe gito. Amenyesha ko ayo mategeko mpuzamakungu y'agateka ka muntu ariko arasamburwa kandi bibabaje.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye, mbashimiye kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.